mandenye kumviriza ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunzi, ni kaze makuru tubafitiye muri kano gatondo mugiye gushikirizwa na Joe Diana ni Nahazwe. Amakuru rero tubafitiye turahera ku yagezwe hirya nino ku isi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Mwaramutse Diane, namwe muteze abiri uyu mwanya. Turahera muri Afrika. Umugabane wa Afrika ejo ku munsi wa kane niho washikana abantu barenga ibihumbi ijana bamaze kwicwa na COVID-19. Ni mu gihe uwo mugabane ubako abantu muri yaridi umwe n'imiliyoni amajana abiri winjiranywe kandi n'ikindi gisanira cy'uwo mugera. Mu bihugu 54 byo muri ako karere k'isi, abantu barenga imiliyoni 3,790,000 nibo bamaze kwandura uwo mugera. Afrika y'Epfo ni igihugu cyasinzikaye kurusha ibindi kuri uwo mugabane, cyaratanguye gucandaga abanyagihugu ku bwinshi. Afrika ariko isanzwe ifite ibitigire biri hasi kuruta umugabane wa Buraya uzu bwa mbere mu karere kasinzikaye kurusha ahandi ku isi. Tukivuga ku makuru y'amagara y'abantu, igisata cya ONU cita ku magara y'abantu OMS cyavuze ku munsi wa kane ko cyarungitse incanco za Ebola 111 hamwe n'abahinga barenga ijana muri Guinea kurwanya Ebola. Ari ku cicaro gikuru cya OMS muri Afrika i Brazzaville muri Repubulika ya Congo, umuyobozi wa OMS muri Afrika Matsidiso Moeti yavuze ko abategetsi biteze kandi kuronswa izindi ncanco 108,600 zizova muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Yiteze kandi ko zizoshika ku munsi w'Imana hanyuma ibikorwa byo gucandaga Ebola bitangurane n'umunsi wa mbere. Abategetsi mu gisata cy'amagara y'abantu muri Guinea batangaje ico kiza ku munsi w'Imana inyuma yaho bigaragaye ko abantu batatu basuzumwe uwo mugera muri ico gihugu, umuntu umwe aramaze kuhasiga ubuzima. Iryo shirahamwe ryavuze kandi ko abantu bane bamaze gutorwa uwo mugera nyene muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, barimwo babiri bafuye. Kandi iryo shirahamwe ko ryarungitse abahinga hafi 20 gufasha abategetsi bo mu gisata cy'amagara y'abantu muri RDC. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU naryo ryatangaje ko ririko riratororokanya imiliyoni 15 z'amadolari mu kigega cyaryo cyo gufasha mu byihutirwa azojya gufasha ibyo bihugu bibiri bya Guinea na Repubulika ya Demokarasi ya Congo biriko birahangana n'icyo kiza cya Ebola. Mu makungu muri Leta z'Ubumwe za Amerika, amamiliyoni y'Abanyamerika bari mu bihe bikomeye by'imbeho izura inzara hamwe n'urubura rwa neje bikaze cyane. Ni byatumye umuyaga nkuba ucika muri Leta ya Texas mu bice bimwe bimwe. Ubu abari mu kizima bashitse ku gice cy'umuliyoni ejo ku munsi wa kane ku nshuro ya mbere mu minsi 4. Ubwo rubura rwa neje n'imbeho bimaze guhitana abantu hafi 30 muri Amerika muri yindwi. Ikigo cya Amerika kijejwe gukurikiranira hafi ibihe kivuga ko iyo mbeho n'urwo rubura rwa neje biriko biraduga bigana mu buraruko bwa Amerika, aho ejo ku munsi wa kane no kuri wa gatanu akarere ka New York kamaze kugabishwa. Leta z'Ubumwe za Amerika ejo ku munsi wa kane yavuze ko yiteguye kuganira na Irani ku masezerano ya nikleyere yo mu 2015 yaratumbereye kubuza Irani kuronka ibirwanisho vya nikleyere. Ni mu ntumbero yo kurokora ayo masezerano Amerika yavuyemwo haraheze hafi imyaka 3. Irani yakiranye igishika ico cyumviro cya Amerika cyashikirijwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Anthony Blinken mu nama yagiranye yifashishijwe ubuhinga bwa video conference n'abagenzi biwe b'imigenderanire mu Bwongereza, Ubufaransa n'Ubudage aho bari i Paris.
Aloise Bigirimana urakoze kuri makuru yose waduteguriye ukawuhejeje kudushikiriza yose nibutse inshuti z'ijwi rya Amerika ko zishobora kuyasanga kuri we zitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com mukanya ni incamake y'amakuru agezeho mu karere k'ibiyaga bigari. Kongere twashimire kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45, 31 na 41. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 ya radio ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya radio inshuti ya bose. Incamake y'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari tubafitiye muri kano gatondo. Igisirikare cha Uganda casavye kigongwe bamwe mbamenyesha makuru inyuma yo gukubita no gukomeretsa abari bagiye gukurikirana inkuru yitangwa gikirego cha Bobi Wine yahiganye mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu biro vya ONU biri Kampala ku mugwa mukuru wa Uganda.
That incident is regrettable and I want to take this opportunity to extend my apologies to those friends of ours who were assaulted. The excesses exhibited were not sanctioned nor were they justified.
Oni General David Muhozi umukuru w'abasirikare ba Uganda muri make aharagira ati nsavye imbabazi inshuti zacu zamenyesha makuru bose bahohotewe n'igisirikare ivyakozwe byari birenze urugero kandi navyo twari twabatumye. Hakurya ya Uganda mu Rwanda naho ico gihugu casubije abakenguza amateka n'abashinga amateka ba Amerika basaba irekurwa rya Paul Rusesabagina muraza kumva ubushikiranganji bw'ubutungane muri ico gihugu ico buvuga kuri no dossier muri hagufi ya maradio yanyu kwidonido yano makuru yose duce ku masonga agezeho mu karere k'ibiyaga bigari. Nenda bice ku masonga nkitangura sentare ya gisirikare muri Uganda yarayihanye abasirikare indwi bakubise amenyesha makuru bari kurondera makuru ahakorera ishiramwe mpuzamakungu ONU i Kampala aho umunye politiki atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda Bobi Wine yari gutanga ikirego kuwa gatatu. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Ignatius Bahizi akoreje ijwi ry'Amerika i Kampala muri Uganda.
Guhana abo basirikare byaje nyuma y'gusaba imbabazi abanyamakuru byakozwe n'umugaba w'ingabo General David Muhozi mu kiganiro agiranye n'abanyamakuru akagaya imyifatire mibi y'abasirikare bahohoteye abanyamakuru bari mu kazi kabo. Ibyo byarabibaye ku muhanda ugana ku kigo cy'umuryango w'abibumbye cyita ku burenganzira bwa kiremwa muntu mu mujyi wa Kampala. Abanyamakuru bagera ku 10 barakubiswe abandi barakomereka. Uwo mukuru w'igisirikare yabwiye abanyamakuru ko abasirikare bakoze ubwo bugizi bwa nabi babikoze ku giti cyabo. Yemeza ko bagiye guhanwa by'intangarugero kugira ngo bazabere urugero bagenzi babo.
That incident is regrettable and I want to take this opportunity to extend my apologies to
ti ibyabaye birababaje cyane reka mfatireho akakanya nsabe imbabazi abanyamakuru bahohotewe. Ibyakozwe n'abo basirikare bacu ntabwo bari babitumwe kandi ntabwo byemewe mu muco w'igisirikare cyacu. Igisirikare cya UPDF kizi neza inyungu iri mu bufatanye bwacyo hamwe n'abanyamakuru. Ntabwo ari twe rero dushobora kubangamira abanyamakuru mu buryo bunyuranyije n'amategeko
in an illegitimate way.
Umugaba w'ingabo yanavuze ko hagiye kubaho inama n'amashirahamwe y'abanyamakuru mu gihugu hamwe n'inzego zishinzwe umutekano kugira ngo bashakire hamwe uburyo impande zombi zakora akazi zidashamiranye. Nyuma y'amasaha make umukuru w'igisirikare amaze kuvugana n'abanyamakuru, urukiko rw'ibanze rwa gisirikare rwahise ruburanisha abo basirikare barindwi. Barashinjwa ibyaha birimo imyifatire mibi inyuranyije n'umuco hamwe n'amahame by'igisirikare cya Uganda. Abo basirikare uko ari barindwi bakatiwe ibihano byo gufungwa hagati y'ukwezi kumwe n'amezi atatu. Umukuru w'urukiko rwa gisirikare Lieutenant Colonel Guy Mpandwa yavuze ko ibi bihano bigomba kwibutsa abasirikare bose ko bakwiye kwifata neza mu kazi kabo no kubahiriza uburenganzira bwa kiremwa muntu buri gihe bari ku kazi. Nyamara ariko ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu gihugu rivuga ko bimaze kuba ibintu bisanzwe ko inzego zishinzwe umutekano zihonyora uburenganzira bw'abanyamakuru nyuma zigasaba imbabazi ariko ntihagire igihinduka. Basabye ko hafatwa izindi ngamba zizatuma Leta ihagarika burundu ibikorwa by'abashinzwe umutekano ku banyamakuru nk'uko bwana Steven Ouma Bwire umunyamabanga w'umuryango w'abanyamakuru Uganda Journalists Union yatangarije ijwi rya Amerika.
We think that these actions are only aimed at intimidating the journalists.
Ati twibaza ko ibi bikorwa by'abasirikare bigendereye gutinyisha abanyamakuru no kubudizamo ubwisanzure bw'itangazamakuru muri iki gihugu. Igisirikare cyasabye imbabazi ariko icyo ntacyo bitanga kuko ni ibisanzwe. Barasaba imbabazi buri gihe ariko ntihagire igihinduka. Twe nk'ishyirahamwe turateganya gusaba abanyamakuru bose guhagarika gutara amakuru y'ibikorwa bya leta byose kugeza ubwo leta ishyizeho uburyo bwo kurinda abanyamakuru bidasubirwaho no kubacungira umutekano. Bamwe mu bashinzwe umutekano mu gihugu badushiraho iterabwoba ryinshi bavuga ko twabaye abavugizi b'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ariko ntabwo ariko bimeze. Twe nk'abanyamakuru reka tubibutse ko icyo dushinzwe ari ugutara amakuru ayariyo yose tudafite uruhande tubogamiye. Ishyirahamwe ry'abanyamakuru muri Afurika naryo ryunganiye iryo muri Uganda mu kwamagana ibikorwa byo guhohotera abanyamakuru bari ku kazi kabo. Mu itangazo basohoye, basabye Perezida Museveni guhagarika ibikorwa byose byo kubangamira uburenganzira bwa kiremwamuntu muri Uganda hamwe n'ubw'abanyamakuru byatangiye kugaragara cyane mu matora aherutse mu gihugu. Basabye leta kubahiriza amategeko ya Uganda arengera ubwisanzure bw'itangazamakuru. Nibutse ko atari ubwa mbere uburenganzira bw'abanyamakuru buhohotewe mu gihugu. Uganda yari isanzwe izwi nka kimwe mu bihugu bya mbere mu korohereza akazi abanyamakuru no gukorera mu bwisanzure muri Afurika, ariko ibimaze iminsi biba bitanga ishusho y'uko abanyamakuru mu gihugu babangamiwe cyane. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Ignatius Bahizi, urakoze. Umurugujeje gutunganya amatora mu Burundi Seni warayushize ahabona icegeranyo cenge na matora y'umukuru w'igihugu n'ayandi yakurikiye yagenze mu mwaka uheze. Umurwi wemeje ko ayo matora yashikanye ku butegetsi President Evariste Ndayishimiye aturuka mu mugambwe CNDD-FDD umaze imyaka 15 ku butegetsi yagenze neza cyane. Mu mugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi ukaba wanatahukanye ikibanza cya kabiri naho wahavuye wemera kuja muri leta, n'ubu baracemanga ko ayo matora yaranzwe n'utunenge twinshi. Ibindi na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru ari Kigali mu Rwanda.
Turemeza tutajya umunwa n'ijwi rirenga kw'amatora ya 2020 yagenze neza cyane.
Uyu ni Pierre Claver Kazihise arongoye umugwiseni utegura amatora mu Burundi, ariko arashikiriza icegeranyo cinge na matora yabaye ku mwaka uheze yagenze. Kazihise yemeje ko ayo matora yagenze neza mu mahoro n'umutekano.
Noneho akuzuye ntikamurikwa. Umukuru w'igihugu arahangamye. Inama nshinga mateka na nkenguza mateka zirasasa. Inama z'amakomine zirakora kuri kwamye. Inama z'imitumba na karitiye ziri ku murimo.
Na matora yashikanye Perezida Evariste Ndayishimiye umukandida w'umugambi CNDD-FDD ku ntebe y'umukuru w'igihugu ku majwi 68 n'ibicindwi kwijana. Umugwiseni watangaje ko icyatumye amatora agenda neza ari inyigisho zatanzwe mu gihugu zerekeye ingene abanyagihugu bakwiye kwigenza mu bihe by'amatora. Arashima ko n'uburyo bwose bwakoreshejwe bwatanzwe na leta gusa. Amatora y'umukuru w'igihugu, ay'abashingamateka n'ay'abajenama b'amakomine yabereye umunsi umwe itariki 20 z'ukwezi kwa gatanu umwaka uheze. Umugwiseni uvuga ko harimo akarusho.
Ntitwarinze guha amaboko abatayakira kugira dutume ko ibikoresho nkenerwa vy'amatora kuko uburyo bwariho. Kuvyerekeye kwegeraniriza ku isango rimwe amatora atandukanye nkuko vyagenze biratuma koko uburyo bwari bukenewe igihitora rimwe rimwe gisangije isango bugabanuka. Inzego zijejwe ubutungane turashima cyane uruhara abari muri izo nzego bagize mu kuba hafi y'abenegihugu kugira batunganirize canke bahani vyaha byo mu matora. Turakenguruke kandi imigambwe yose yitevye amatora hamwe nabitoje bose. Amatora abamwituze ibivuyemwo baravyakirana ugweze. Amahoro ni yose mu gihugu.
Yamara umugambi SNL watahukanye ikibanza ca kabiri n'amajwi 28 n'igice kimwe ku ijana siko ubibona. Wowo n'uburacemeza ko amatora yabajemwo ubusuma. Uwo mugambi ndetse waritwaje muri sentare yubahiriza ibyirizo wa shingiro. Gusa iyo sentare yavuye itangaza ko ibirego by'ubusuma bw'amatora byatanzwe n'umugambi SNL atashingiro bifise. Kuri uyu wa kane icegeranyo ca nyuma cayo matora kimaze kuja habona ijwi rya Amerika ryashatse kumenya ico uwo mugambwe ubivuga ko umuvugizi wawo Terence Manirambona nta kinini yashatse gushikiriza gusa uwo mugambwe wemeje ko hari abanywanyi bawo barenga 200 bafashwe igihe c'amatora n'ubu bagifunzwe agasaba ko borekugwa naho wakanye ivyavuye mu matora uwo mugambwe waremeye kuja muri leta no mu nama nshingamateka Agaton Gwasa atwara uwo mugambwe yabwiye ijwi rya Amerika kunduheze ko ari mu ntumbero yo kwitegurira amatora zo kurikira hari mu birori byo guhimbaza imyaka ibiri umaze wemerewe n'amategeko yanahanuye abanywanyi biwe kubatocika intege naho batatsinze
ngomba kubatera intege hariho abade bukiwe bamwe bariyumvira mbere no kuvuga baranavuga ngo ntibazosubira kuja mu matora wa wundi ti ni Imana irabizi nta kibi Imana itakizi kandi kintu cyose kibera umwanya wacu kandi ndabasabe musubire muhaguruke ibikorwa ntivyahagaze kubera amatora heze kuko amatora heze utegura yandi hirya no hino inyangamugayo ziratunganya ibikorwa bikaburabuzwa abantu bagiye kuborana muri permanence ngo ntibishoboka na nyankamugayo irota ihungabanya umutekano
umugwiseni wamenyesheje ko kumiliyaridi zirenga 97 wari wahawe na leta yo gutegura amatora hasigaye amafaranga angana n'imiliyaridi zirenga 29 Pierre Claver ni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanye n'amakuru tubafitiye muri kano kanyagezeho mu karere k'ibiyaga bigari Inyuma y'ikete bamwe mu bagize inama nshingamateka na nkenguza amateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bandikiriye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame basaba ko Paul Rusesabagina arekurwa umushikiranganje w'ubutungane mu Rwanda Johnson Businge yarasubije iryo kete ku itariki ya 22 y'ukwezi kwa 12 umwaka uheze Ibaruwa rya Businge ryagiye ahabona kwa kabiri w'inondwi y'abanyamerika naryo rimaze kuja ahabona Mugenzi wacu Thomas Kamilindi aducishiriza amaso ku nyishu u Rwanda rwarungikiye Amerika.
Ministre Businge aragira ati murasaba Perezida wa Repubulika kwivanga mu mikorere y'inkiko kandi binyuranyije n'amategeko. Nta na hamwe ibaruwa yanyu ikomoza ku byaha bikomeye Rusesabagina nabo bareganwa 18 bashinjwa. Mu bitero bitatu bitandukanye mu 2018 umutwe wa gisirikari w'ishyaka rya Rusesabagina wisha abasivili 9 urasahura uranatwika Rusesabagina yarabyiyemereye muri video yashyize ku mbuga nkoranyambaga mu kwezi kwa 12 mu 2018 Ministri Businge arakomeza muri ibaruwa ati ntaho ifatwa rya Rusesabagina rinyuranyije n'amategeko nk'uko urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB rubibona rwakurikije impapuro zo kumuta muri yombi zari zimaze igihe Iyi ni inzira y'amategeko yemewe mu rwego mpuzamahanga harimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ministri Businge agaragaza ko Rusesabagina nk'undi muturage wese afite uburenganzira ku butabera butabogamye kandi bunyuze mu nzira z'umucyo. Aragira ati nshimishijwe nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibikurikirira hafi. Nejejwe kandi nuko ikigo cy'urugaga rw'abavoka bo muri Amerika kigenzura uburenganzira bwa muntu Center for Human Rights of the American Bar Association n'umuryango uharanira ubutabera The Clooney Foundation for Justice basabye kuza gukurikirana urubanza rwa Rusesabagina tubahaye ikaze mu rwego rw'amabwiriza y'urukiko agenewe indorerezi zose zibishaka Abadiplomate batandukanye barimo n'aba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakurikiranye inzira zose z'ibanze z'urubanza bafite uburenganzira bwo gukomeza kurukurikirana Ministri w'ubutabera w'u Rwanda arakomeza ati kubera ko Rusesabagina afite ubwenegihugu bubiri bw'u Rwanda n'ububirigi abadiplomate b'ababirigi bamusura buri gihe cyose babisabiye n'umudiplomate wa Amerika nawe yamusuye igihe yabisabye Nta kibazo ubuzima bwa Rusesabagina bufite kandi abashinzwe iby'ubuzima muri gereza afungiyemo bahora bakora uko bikwiye kugira ngo avurwe igihe cyose abikeneye avugana kenshi n'umuryango we afite kandi abamwunganira mu by'amategeko yihitiyemo ndibwira ko muha agaciro ubuzima bw'abanyarwanda bose kimwe kandi ko mutagamije kwimika umuco wo kudahana kubyaha biremereye nk'ibyo Rusesabagina ashinjwa. Igikuru ni ukureka ubutabera bugakomeza akazi kabwo mu nyungu z'umubano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'u Rwanda. Iyo rero yari ibarwa ya Ministre Johnson Busingye w'u Rwanda kuri bamwe mu bagize Inteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika basaba ko Rusesabagina afungurwa. Hagati aho ejo kuwa kabiri umuvugizi wa Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ned Price mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru nawe yagarutse kuri uru rubanza rwa Paul Rusesabagina avuga ko bahaye amabwiriza ambasaderi wabo mu Rwanda kugira ngo arukurikiranire hafi.
Thomas Kamilindi tukiri kuri dosi ya Rusesabagina, President Rwanda Paul Kagame yarahaye ikiganiro television y'Inyamerika CNN aho yasiguye ko Paul Rusesabagina yagejejwe mu Rwanda. Ivyo President Kagame yabwiye umenyeshamakuru wa CNN Richard Christ bisubirwamo mu Kinyarwanda na mgenzi wacu Eric Bagirubusa.
It was very proper and legal. In fact, he more or less
byari biciye mu cyo cyane kandi byubahirije amategeko. Mu byukuri yarizanye ubwe igihe yari mu bitari byo, ariko yaranakomeje muri urwo rugendo rwo gukora ibintu bibi cyahoze akora mu bihe byashize. Rero yaragiye mu Burundi, ntabwo yaragiye Dubai nk'uko bamwe mu bantu babivuga. Dubai yarahanyuze gusa nk'uko Chicago yahanyuze, yaravuye muri Leta Zunze Ubumwe.
But he didn't expect to end up in
Kigali. Kwisanga Kigali?
Well, I don't mind what he expected. If he expected to go to Burundi to connect with the people he has been working with or leading.
Sinitaye kucyo ari yiteze. Niba yari yiteze kujya Burundi guhura n'abantu bakoranaga cyangwa ayoboraga mu guhungabanya igihugu cyacu, ni iki mugomba cyangwa undi muntu? Oya 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 oya, kumuzana cyangwa kumuyobora akazi Kigali kuvuga ko binyuranije n'amategeko ni ibintu bihabanye cyane bidasubirwaho. Noneho kuri we yakoranaga n'umuntu ukomoka mu Burundi, sibyo? Mu mugambi umwe wo guhungabanya igihugu cyacu, uwo muntu nyine yafashe icyemezo cyo kumuyobora i Kigali, umuntu bakoranaga yizeraga kandi Leta yakoranaga n'uwo muntu yizeraga. Ni gute Leta yabazwa iby'icyo gikorwa?
How does government become culpable for that operation? All those concerns can't be further from the truth. One,
ibyo byose ntibigomba kujya kure y'ukuri. Cya mbere, Rusesabagina ni umuturage w'iki gihugu wakoze ibintu biteye ubwoba, yakoze ibyaha. Numvise ko afite ubwene bw'igihugu bw'ibindi bihugu. Ibyo nta kibazo, nta n'ikibazo mbifiteho. Ariko hagati aho arareganwa n'abandi bantu. Ntabwo ari wenyine kuri aho ngaho agomba kuburanishwa. Ibyo nabyo nibigomba kurebwaho. Ibyo rero kuvuga ngo agomba gufatwa wenyine, agafatwa mu buryo budasanzwe, ibyo ntibizakora. Ikibazo kiri mu rukiko kuri abo bose bagiye kuburanishwa, kandi ni ngombwa ko haba ubutabera buboneye.
So the case is going to court, all these people being tried, and it is important that there is a fair trial.
Ibi byashize byasigiye cy'urubyiruko. Ubu rubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe ibyo rubyiruko mu kiganiro ejo.
N'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize, twubake ejo hatubereye. Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Mukanya turahana gahindukira ariko imbere yo kugahana, reka dusure gato mu gihugu cy'u Burundi. Amashyirahamwe yo gutumatuma nako kuva ubu hatacemerewe gushinga iminara mu bibanza biri hagati y'imihana, abahaba batabanje kugirishwa inama mu vyigwa vyo kwiga ingaruka ibi bishobora kubagiraho. Ingingo iri mu itegeko rishasha rigenga ibidukikije. Iri tegeko kandi risaba Leta kuronsa ibibanza bishasha amahinguriro yubatswe hafi y'imihana. Ibindi kuri no nkuru na mgenzi wacu Eloge Birikaneza.
Mushikanganje uburimye ubworozi nibidukikije asigura ko amashyira hamwe amwe yakorera mu mihana y'abantu yashinzwe mu kajagari kandi kwatengwara nyinshi abanyagihugu n'iminara y'amashyira hamwe y'ugutuma tumana ko niko kuko imbere y'abashingamateka kuri wa gatatu ku mugoroba Deogide Rurema yavuze ko kuva ubu ataminara izosubira gushingwa haba abantu mu gihe ibyo bibanza bene kubibamwo batagishijwe inama ayari mu nama nshingamateka mu Kigobe mu buraruko bwa Bujumbura mu rwa mukuru w'ubutunzi gusigura itegeko rishasha rigenga ibidukikije
hari umuntu avuga ati jewe yipasere ndayikuhaye yishiremo antenne none ubu imbere yuko baprasa yo antenne le public concerné izogira ico iterereye bariko baragira resetit d'impact environnemental none ibintu mwumva ko ari ikintu gikomeye cyane mwebwe bakayizana muri quartier wanyu murahaguruka mukavuga muti nimuze mudushiremo muri analyse d'impact environnemental ibintu byabaye una paso sireja hanyuma tugasanga abantu bagwaye iki nikintu rero mumva ko na kanovera tuzanye
ruremajeje ubushikanganje bwidukikije meza kandi ko myaka ishize hari abantu batera ubwoba bamwe mu bategetsi nabo nyene narimo mu gihe baba ariko bakora ku bw'inyungu rusangi yizeza ko bitazongera kuri leta mzeyi amenyesha kwikorera mu runani kubwiwe bikorwa byinshi bidakurikije amategeko biterwa n'abantu bakunda amafaranga hamwe no kwikunda kw'abandi bantu bamwe bamwe avuga ko mu ntumbero y'ukomeza urugamba rw'ukorera n'ukingira nyagihugu leta ijejwe amashyirahamwe yubatswe hafi y'ahatuye abantu agiye kwimurwa
barabizi twama twavuze kugira ama pre-treatment imbere yuko basuka ibintu mu mazi cyangwa umuki ariko naho umuti ni iki kintu kijanye na planification de l'aménagement du territoire ubu tuzogira evaluation hari ayo tuzosaba yuko yidelokaliza hari n'ibyo tuzosaba yuko bahindura mwarumvise nka buseko tumaze kwanaliza neza twavuze tuti nta yindi solution nibapfe hari yabari ni mubene gihugu ubu turiko turabaronderera ahandi muca mumva yuko nibi bizotorega umuti atari byakera gusa
iyo shiramwe buseko rihingura isima n'iryo umugwiza tunga w'umunyarwanda yabatwa Tribert Rujugiro irahitwa Karurama mu ntara y'Ibitoke mu buraruko bushiburengero bw'u Burundi aba habanye cyose tari nke bari doze basaba yuko cyo kwimugwa bakemeza kw'imyotsi hafumbuka yonone ubuzima bwabo hamwe nibakikije kuri uyu wa kane yabaganiriye n'ijwi rya Amerika berekanya akanyamuneza ariko basaba ko habana izindi ngingo mperekeza ziri mwo gushumbusha abagwaye n'amazu yabo yononekaye
ubwo gwacu bwo twasaba ko no bunyene byo hapfa kugira ngo magara yashagirene ntasinzikara cyane no gusinzikara twamaze no gusinzikara gusa n'andi bazabuza abantu umuntu atembagara tutaze ko twapfuye ariko arasinzikaye gose abana bo burumba n'ikibazo kandi twashaka kuvuga ngo umugambo we akaja gutembera akatabwije umwe umwana we yirwa ngaho abantu birwa ngaho urumva ko bo bapfuye nta buzima baguhari
bahagaze cyane kuyimugwa mugabo abantu twamaze igihe kinini tumaze imisi twana nayo ipanwe iryo vumbi tukarifungura mu tukajyamana najyo mu gitanda inyuma y'imugwa yajyo ntabwo tuzi ngenzo bwacu bwameze cyasaba rero ko bahagarara ko n'ingingo y'indishi y'akababaro ku bantu bahabaye babanye najyo usanga hasohoka isima nyinshi kajyamana y'igihugu akaba rero dufungura paraporo y'ijya mu magunira ahubwo batwara mu kubakisha amazu
jewe umwe mu bene gihugu baba ngaha aha mu Cibitoke hafi y'ihinguriro buseko turashima ingingo mushikanganje birukikije arashikije imbere n'amacinga amateka yuko ihinguriro buseko ryo rishobora kwimugwa rigatwagwa handi mu byo kuri ihinguriro tubanye nabi cyane bivanye n'ukuntu itigita tukabura amahoro tukarugusinza intumo iva kuri nyahinguriro ugasanga mu byuri kurafungura mu mpuzo waneke mu mpuzo ugasanga nisima gusa ibyo wanikiye ko ugasanga nisima gusa mu byo kuri iyo ngingo turayishima hamwe yoshirwa mu ngiro bya byiza cyane gusomba ntibibe byohera mu majambo gusa mu bisanzwe twe turafise inkurikizi imbe mu buzima bwacu bivaye n'ibyo dufungura amazi tunya byose usanga nisima gusa kumwe rishaka kuba twarandukiwe cyari ushaka kuzogira ingaruka mu buzima bwacu bwa misi yose bivanye n'ibi imyaka tubaye udukomindi uru tuvuga cyo dusaba leta nako bishira mu ngiro bikaba bishobotse vuba mbere byanashoboka mbere akazoreka n'abaganga b'abahinga ingabasha kudupima bakaraba kumure ko ubwo buzima twawe mu muri iyo myaka yose atankurikiza imbi twadufise mu buzima bwacu amazu yose uravyo ko mabati n'isima gusa amabati y'imyaka 5 amaze gutangira kugwa ingese kubera isima igikurikiye n'amafisiyo ari ku mazu inzu zose naho zifise amashenaje mfere n'abasuperiri zosanga zatimigaga kubera uko gutigita kwa mu mashini umva rero ntituzi ko naho bwo kuyimuka mugamva ko amazu tubaye mu nayo none nta buramba afise kandi twatwubatse kumbure bamwe bamu makredi dusabye makredi tutareza no kwishura ahamenzi gacibomo kutureza kwishura niyo credit esko dushaka kuba kiyindi gute ni credit ya mbere sarayimara ibyo byose mwakeza kubyiga mukaraba ko kombure byoronke inyishu inezira abanyagiye ubwo ntitwase buseko mugabo natwe muri bako twe twagitsenzikaye natwe tukaronka ico cyuma kombure natwe tuzobaho muri kazo zakacu n'imiryango yacu
iteko rishasha ryangira ibidukikije yemejwe ijana ku ijana n'abashinga amateka ibindi biri kubiyemo no kubuza abantu bubaka mu bibanza byegereye inzuzi n'ibiyaga hamwe n'undi rwego rushasha ruzunganira ikigo cy'igihugu kijejwe gukingira ibidukikije eroje burika neza ijwi rya Amerika
urakoze eroje burika neza kawe no kuri we duce dusozera amakuru ya mbere twa tubafitiye muri kino gitondo dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri mikro mari kumwe na Joy Diane ni nahazwe ibiganiro n'amakuru vya mbere vyari bihagarikiwe na Edi Rwema vyashizwe hamwe na Facil Gebehu twe mikwi izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza kugira igitondo ciza no gutangura weekend nziza ahanje tuzongera ku munsi wa Mungu mukurindira mubandanye muranirwa ivyo mwimo vyose.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America.